ngamba
ngambi ratsamirana
amakuru makuru yaranze none
mwiriwe cyangwa mwaramutse inshuti bagenzi ba radio inzamba agateka kawe turi ku munsi w'Imana nigerekezo rya 11 Nyakanga umwaka w'2022 uyu ni wa mwanya ukwikira amwe mu makuru makuru yaranze inondwi turi ko turasozera yo kuwa gatanu gushika kwa 11 Nyakanga mukaba mwashikizwa naje Edi Claude nini nazwe muri politike indwi yaranzwe n'ihinduka rya leta y'u Burundi inyuma y'ikomogwa giturumbuka n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yasubijwe na Lieutenant General Gervais Ndirakobuca uyu nawe akaba yarahiriye kwinjira icese muri ayo mabanga ku munsi wa gatatu yemejwe n'inama nshingamateka n'impuzamateka uyu munsi nyene ni ku munsi wa kane haca haba ibirori byo kubisikanya hagati ya Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca mbega none abategetsi babisikanije ni bande baranzwe niki muri kahise umushikiranganji wa mbere yarakombowe Alain Guillaume Bunyoni yabonwa nabo bahoranye ku rugamba bo muri CNDD-FDD nk'umuntu yibona kubera ikibanza afise mu bo bavuga ko bavuga rikijyana kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza n'inyuma y'urupfu rwiwe bamwagiriza kandi kuba afise amatungo menshi cyane kandi bitagaragara yayakura ari nayo atuma agira ubwo bwibone inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze
iva ku butegetsi rya Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere rije nkirirangiza ububasha bw'ibihangange bitatu byari byarihaye muri CNDD-FDD arahetse imyaka irenga 15 Alain Guillaume Bunyoni yari yihaye agatazirano ka Mutamade yarashitse ahashaka aravuga irijana ashigikiwe n'abahisi Adolphe Nshimirimana na Pierre Nkurunziza aho abatari bake babita inyabutatu abandi ba CNDD-FDD bafite ipete rya general baragerageje akatari gake guseka iyo nyabutatu ariko birananirana bikavugwa ko umwisi Adolphe Nshimirimana yari yarasezeraniye Alain Guillaume Bunyoni yuko ariwe azosubirira umwisi Petero Nkurunziza ari nacyo gituma yita Mutamade nk'uko amakuru ava muri CNDD-FDD abivuga ibya Alain Guillaume Bunyoni byagiye gutangura gutakaza ingufu generale Adolphe Nshimirimana apfuye bizakunyuka uhazorongoye igihugu Petero Nkurunziza nawe ashengeye generale Alain Guillaume Bunyoni akaba yaciye asigara ari hagati kirebanga mu ruzi rw'abajenero nkuko amakuru ava muri ibyo bihangange abyemeza Evariste Ndayishimiye ashikiriye intebe y'umukuru w'igihugu abo bajenero bari bamurahiye yuko Bunyoni ataba umushikiranganji wa mbere nawe arabarahira arengwa yuko ari jambo yemereye umuhisi Petero Nkurunziza atarashengera nkuko amakuru abandanya abivuga naho Guillaume Bunyoni yahabaye umushikiranganji wa mbere kwagumye ari kurabana ingwe nabo batamwifuza muri icyo kibanza tubajije muri CNDD-FDD nimba ikurwa rya generale Bunyoni hari icyo rigiye guhindura mu byerekeye gutwara abatari bake bakwishyuye yuko atacyo biteze kuko ngo ari icyo umuntu yokwita have ndahacokere gisigaye ki muri ako kagwi k'abajenero batwara igihugu cy'u Burundi muri kino gihe
nayo Lieutenant General Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere mushasha yaranzwe n'ibintu byinshi muri kahise kiwe ariko reka n'unyene Ndabashinze aducire ku masonga muri bimwe bikuru bikuru byamuranze
ndakugarika niko kazina k'ubuhizi abo bahoranye mu ishamba bamutazira Gervais Ndirakobuca umugambo we CNDD-FDD ugishika ku butegetsi ntiyari mu bihangange byari imbere mbere nk'uko abo bahoranye mu ishyamba babivuga ngo ntiyari mu bo kwizegwa ngo bafate ibibanza by'imbere ukubera ingabirano bari bamuzi ko ari gushyira mu ngiro ibyateguwe n'abandi Gervais Ndirakobuca kuva mu 2005 yagiye arahabwa amabanga icegera yatanguye kuba icegera cy'umukuru w'ibiro bikuru by'igipolisi araba icegera mu iperereza ekaraba n'umuyobozi mwishikira ajejwe iby'igipolisi mu biro by'umuhisi Petero Nkurunziza Mumera ihumbibili na chumi na kane wa jenero chumi na watatu wa sende destete na ndirako ucha alimu wala ndiki umuisi Petero Nkurunziza wa musawa kwegeza inyuma Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni kuneza y'umugambwe wabo. Amakuru dukesha bamwe mu bari banditse Gyokete avuga yuko Gervais Ndirakobuca batazirinda kugarika ariwe yahavuye akoreshwa mu gusambura umugwi wabo ba genero. Naho vyaruko Petero Nkurunziza ntiyari bwize Gervais Ndirakobuca ngo amuhamabanga yo hejuru naho ico yari yamutumye wewe yari yagishoboye. Mu 2019 Petero Nkurunziza amaze kubona yuko abajenero baterekwa umugambi yari afise wo gusubirirwa na Pascal Nyabenda yikoze kuri Gervais Ndirakobuca amugira kuba umukuru w'iperereza kugira ngo ashire mu ngiro icyo cyifuzo. Ariko rero nkuko amakuru ava muri CNDD-FDD abivuga ngo byaramunaniye aca ahengamira aho yabona inguvu ziri. Muri mukakara mu 2020 Alain Guillaume Bunyoni abaye umushikiranganji wa mbere yashimye ko Gervais Ndirakobuca aba umushikiranganji adasanzwe kugira ngo amujyosha joshe araho mu generale boba ku ruhande rumwe na nyabujya yuko yarasigaye ari wenyine nyuma y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana na Pierre Nkurunziza. Nkuko yamye Ndirakobuca havuye amuhinduka yegamira Evariste Ndayishimiye ari nawe yaraye amugenye kuba umushikiranganji wa mbere ikibanza abatari bake bavuga yuko kimuroka.
Urunani rw'amashyirahamwe adaharanira igicaro vya politique force kwaragize ico rushikirije inyuma y'ihinduka ry'umushikiranganji wa mbere. Ariko Vital Nshimirimana rurongoye anegura ko ico kibanza kitari gikwiye kujamwo Lieutenant General Gervais Ndirakobuca kubera kahise kiwe karanzwe no kwagirizwa amabi y'ubwicanyi no guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu. Tumukurikire.
Kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahinduye umushikiranganji wa mbere ni bintu bije kwerekana yuko Evariste Ndayishimiye yatahuye yumvise ubukuru yumvise ibanga ry'umukuru w'igihugu abanyagihugu bamushinze akaba yumvise yuko ashobora gukoresha ubwo bubasha ahabwa nibwizwa shingiro bakerekana yuko mu gihugu atabakuru b'ibihugu babiri bashobora kubaho kuko benshi nkuko babibonye nkuko na bene byo babyerekanira hari hagize igihe umenga igihugu cy'u Burundi kirimo abakuru b'ibihugu babiri. Kuri icyo rero uwo mengo hari ikintu gihindutse mugabo ikibabaje nuko Evariste Ndayishimiye ahombye akaryo gakomeye cyane ko yararonse akaryo kugushobora guhindura umushikiranganji wa mbere ntiyari kumusubiriza Ndakugarika kuko Ndakugarika arazwi yuko ari mu rutonde rw'abicanyi abambuzi abasuma kuva mu mwaka w'2005 nkuko amaraporo menshi yagateka kazi na muntu yagumye amuduma ku rutoki. Muri icyo gihe rero yatangaje ngene umukuru w'igihugu yo kwikura Bunyoni agaca azana Ndakugarika. Hanyuma ikindi abantu benshi bategereza kwibaza muri iki gihe wabumvise Evariste Ndayishimiye avuga yuko mu bantu bari kubaramwononera ari abagibiturire hari abiba amatungo ya leta abo nabo bamwe bamwe haribonekeje kandi nibo berekana ibyo bafise ibyo bivye abanyagihugu abo nabo rero abanyagihugu byabiteje yuko bazobona koko yuko bakurikiranwa hanyuma ibyo bize bakavyishura.
Ntivyatevye bukeye ku munsi wa kane umushikiranganji wa mbere mushasha yaciye atangaza leta nshasha ku wa kane ku mugoroba. Iyo leta ikaba igizwe n'abashikiranganji 15 nko kuri leta ya Bunyoni ariko hazamo batanu bashasha na 10 bari basanzwemo. Ni Alexandre Niyumve ko yadushikirije iyo nkuru.
Domitien Ndihokubwayo yahora ajejwe ikigega ca leta, Deo Guide Rurema yari ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi, Tade Ndikumana yahora ajejwe akazi n'abakozi ba leta, Bernard Gracias Sanganiye Umwami yahora ajejwe ibikorwa vya leta n'uburaro, nibo baraye basezerewe inyuma y'ikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Abizewe muri leta nshasha ni Martin Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Yahora ari umunyamabanga ntayegayizwa muri ubwo bushikiranganji, yanahoze ari umukenguza amateka. Asubiriye Gervais Ndirakobuca agiye kuba umushikiranganji wa mbere. Uwundi mushasha ni Audace Niyonzima ajejwe ikigega ca leta n'imigambi y'iterambere. yahora ari cegera ca mbere cy'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yanahoza twari ikigo OBR kijejwe kwinjiza amakori asubiriye Domiciano ndiho ku bwayo. Uwa gatatu ni Dr Sanctus Niragira ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yahora umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi asubiriye Deogide Rurema. Kapitene Dieudonne Dukundane nawe ajejwe ibikorwa vya leta n'uburaro asubiriye Deogratias Sanganiye Umwami. Ugira gatano ni Deo Rusengwa Mihigo ajejwe abakozi ba leta n'akazi asanzwe ari umukuru w'umugambwe PRP asubiriye Tadeni Kunimana. Mu bashikiranganje bose bahoze muri leta ya Petero Nkurunziza umwe rudende niwe sigaye muri leta nshasha uwo nawe ni Ezekiel Nibigira ajejwe umuryango wa Afrika w'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama. Abashikiranganje 15 nibo bagize leta ya Gervais Nirakobuca igiye kubandanya yiyitirira leta nkozi cyo kimwe n'iyahahora yarirongowe na Alain Guillaume Bunyoni.
Kuri leta nshasha wahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu akaba arongowe n'urunani Sefor Arusha Frederic bamvuga inyumvira anegura ko iyo leta n'ubu iboneka ko yakumiriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Uvuga nti abavuyemwo nsanga ari abantu bahora muri leta ya Nkurunziza hasigayemo umuntu umwe uyu Ezekiel Nibigira atwara ubushikiranganje buraba ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Kuho habayemwo gushiramwo abandi bo mu yindi migambwe uretse de Rusengwa Mihigo yari mu PRP nta yindi migambwe nabonyemwo bavuga ngo binjije no kuvuga ni babandi nyene ni wa mugambwe nyene kandi kera noneho burya leta ingene ibimeze ikibazo saho kiri burya gikoro ningene politike umukuru w'igihugu avuga ati ibwirizwa nshingiro rimubwira riti ni wewe ushinga politike y'igihugu iyo politike y'igihugu ntayo turumva turakeneye ko ayitegura akagenda imbere y'abarundi akayisigura hanyuma agasaba inama nshinga mateka ibwa mbere inama nshikiranganje ikagenda ikayi mu bisata byayo hanyuma bakaza baravuga bati wewe ushinzwe ibi wewe ushinzwe ibi wewe ushinzwe ibi hanyuma inama nshinga amateka nayo ikaza irabaza kwa 63 atashe bati ya politike zatwemerera ishyirwa mu ngiro ryayo rigezehe umushikiranganje wa mbere aca yisunga ivyo ubushinanje bukisunga ivyo maze abarundi bakabona ko turiko turatera tugenda abarundi baronka ivyo bafitiye uburenganzira bwabo koko womenga umurundi apfa kubaho nta burenganzira afise nta nabumwe kandi nta nubwazi kenshi kandi nta nafise abo bariza ugasanga rero ni kibazo gihambaye cyane twabwirizwa guharira kugira ngo twumvikane nyene dutwarana koko turimo turatwagwa ukutariko.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turabandanya namwe mu makuru yaranze inondwi turiko turasozera. Kuri wa mbere niho hazotangura amatora y'abashingantahe bahagarariye imitumba n'amakartiye mu gihugu cyose, ariko ayo matora akaba baye hariho abidoga ko harimo amanyanga menshi yo gukumira abatabanywanye w'umugambwe uri ku butegetsi. Bamwe mu banywanye w'umugambwe SNL bavuga ko bankiwe kwitoza mu makomine atandukanye y'igihugu. Aha twafata urorero nko muri komine ya Giharo intara ya Butana aho abanywanye batatu w'umugambwe bankiwe kwitoza kwitegeko ry'uburongo w'umugambwe SNDFTD muri komine atabo nimwe atanze. Nimwe twashikirijwe na Pierre Gahungu.
Abatari mu mugambwe SNDFTD ntibemerewe gushyirwa ku ntonde z'abazitoza mu bazogira intahe yo kumugina. Aho bamwe mu banyagihugu bo muri komine Giharo intara ya Rutana bakavuga ko mu mitumba yose igize iyo komine abari mu mugambwe SNDFTD bonyine ari bo bemerewe gushyirwa ku ntonde z'abazitoza. Ivyo rero ngo bikaba vyakozwe n'abakuru bagize imitumba yose igize iyo komine Giharo inyuma yo kugirishwa inama ya Henova Hakizimana arongoye umugambwe SNDFTD muri komine Giharo. Iyo nama yagirishije ku munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri Nyakanga mu nyubako y'amanama ya komine Giharo. Henova Hakizimana ngo yategetse abarongoye imitumba kutakira umuntu n'umwe mu bazitoza adasanzwe ari umunywanyi wa SNDFTD. Abagerageje kwiyandikisha bose batari muri SNDFTD ngo bakaba barankiwe gushyirwa mu ntonde atari insiguro bahawe. iminsi ibiri yashinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kwiyandikisha ikaba yarangiye atamunywanyi w'undi mugambwe yanditswe. Ibifatirwa ko byose byategekanijwe muri iryo tegeko bwirizwa byatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu ngo bikaba byarahonyanzwe nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo muri komine Giharo. Aho bakavuga ko ibijanye no kuba imvuga kuri gushimikira ko ubutungane bukora neza kutagira aho uhengamiye kandi atankunzi n'ibindi bitafatiwe ko mu kwandika. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe kwagerageje kwakura ku telefone na Fino Bahakizimana arongoye CNDD-FDD muri komine Giharo ariko ntiyitavye.
Ahandi havuzwe kandi bene iyo midogo ni muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Abanywanyi batatu b'umugambwe SNL barasubijwe inyuma nk'uko bishikirizwa n'uyu munywanyi w'umugambwe SNL.
Ikintu cyatumye ngo batabandika bitwaza yuko mu Rwanda kurebe rusange bakita amanama, ariko rero murumva yuko ivyo vyose atafatiro bigira kuko ntaho vyanditse mu bisabwa kugira abantu bitoze, ntaho twumvise vyoba vyanditse kugira abantu bitoze yuko bategerezwa kuba bakora ivyo bikorwa, uretse yuko nta ciza na kimwe na kimwe bigera bemera yuko abantu batari mu mugambwe uri ku butegetsi baba bokora ciza no kutegeka ko amakosa gusa. Ngo noneho nta naho ngo bobijana kamengo abazoba bazotoba bobo ntibafise aho bazobijana tuntu nyene tudafashe tw'amapfundo.
Uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutashoboye kuronka kuri telefone musitandari wa komine Bugenyuzi kugira agire ico ashikirije. Rero ngaha duciye dusozerera ano makuru makuru yaranze ino ndwi twariko turabashikiriza. Mwakoze mwe mwese abariko baradukurikira, mugire umunsi w'Imana mwiza naho ubutaha.
Inzamba
Zambira Samirana.
Amakuru, makuru, makuru.